e Radio Hiswi d'America. Hiswi d'America rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu rundi mu 2010 migufi ya 12 kumetero 19 no kumetero 22 mu Rwanda butwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com. Mwenye neza nchuti mwese na mwela kundi radio Hiswi d'America muri kumwe na Frederic Mwanikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urarari twe buri munsi saa 10.
Mukia niro muri sana chumusi tugiye kuvuga hanini ku matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ku munsi wa kabiri itariki 3 y'ukwezi kw'11. Ayo matora nkuko mubizi yabaye mu gihe isi yose isinzikajwe n'ikiza cya COVID ari nacyo gituma igikorwa cyo gutora cyatanguye kare hakoreshejwe uburyo bwa posta hamwe n'ibibanza bitandukanye abantu bashobora kujyamo gutora mu ntumbero yo kwirinda icyo kiza. Ingaruka zizo rero zaribonekeje ku munsi wa kabiri aho ijoro ryarangiye uwatsinze ayo matora atamenyekanye kandi no gushika ubu akaba ataramenyekana kubera igikorwa cyo guharura ayo majwi kibandanya. Uyu munsi rero twatumiye bamwe mu Barundi bagize uruhara muri ayo matora hamwe n'abayakurikiranye hafi batari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe na Professor Deogratias Nkinahamira nari i Bujumbura mu Burundi. Muri aho Nkinahamira?
Namahoro kabisa, sizi neza cyane, namwe muraho.
Turaho turakomeye, aho byifashe neza?
Yego, hano nzima. Tumeze neza, n'abakuru atari ho bari, amahoro arahari, arahati. Arahasigaye turahafashe.
Ni byiza cyane rwose. Ni byiza cyane rwose, turi kumwe kandi na Leonce Hakizimana ari mu gisagara cya Chicago, aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muraho namwe Hakizimana.
Pasha turi ngaha, turakomeye.
Ni byiza cyane rwose, aho byifashe gute?
Pasha, aho byifashe neza rwose, turiko turakurikirana amatora ingene uko aragenda, turinjiye nyine ko turaba uwatsinze.
Ni byiza cyane rwose, turi kumwe kandi na John Daisy, wewe akaba ari Iowa. Muraho neza John Daisy?
Yego, turakomeye cyane rwose kandi nta ngorane dufise aho ngeze amaso. N'abariko baratora ndabona yuko barindiranye igishika cyo kuronka ibivuye mu matora kugira tumenye ugiye kuturongora. Hanyuma ndaramukije n'umuvandimwe duhana urubibe aho muri Chicago ndi Iowa, nawe na nushobora gutemberera karara ntashe ni hagufi. Ndamuramukije cyane.
Reka mukiye tugiye gukora ikiganiro, hari amakuru ariko aratangazwa avuga ko abajejwe ibikorwa vyo kwiyamamaza bashinze urubanza rwo kwitwara basaba ko igikorwa cyo guharura amatora muri Leta ya Michigan cyohagarikwa. Imbere yaho akaba yari yasabye nuko Wisconsin ibiharuro byosubirwamo bagasubira guharura amajwi. Ariko ivyo nizo tugaruka ko imbere yaho nashaka dutangurire ku mushingantahe Nkinahamira Deogratias ari mu Bujumbura mu Burundi. Aya matora n'amatora abantu bose ku isi bariko barakurikirana, namwe ndazi ku Burundi muri ko murakurikirana cyane rwose, ayo matora muyabona gute mwebwe aho muri mu Burundi?
Ikintu cya mbere ni ukuri nakubwira ni uko aya matora aratangaje cyane. Ibintu byo muri Amerika genda bikunda kubikurikirana muri aho mperuka yo naramaze imyaka itari mike 91 na 92 nkabona ari David muri California. Nicyo gituma namandiko ndakurikirana ko nari nagerageje kumenya ibyo ari. Alo, ikindi cya mbere rero kubwira ni ukuri aya matora ndasanzwe kandi ndahuriye n'ayandi yose yabaye kuva imyaka hasi mirongo inani. Urabona nk'ubu baravuga neza yuko hifashe abantu benshi cyane kubera habaye ni grande mobilisation cyangwa se z'abapana de republicaine de democrate abatoye padernier mu 2016 bari 36 miliyoni z'amerikani noneho muri 2020 hatoye abarenga 250 miliyoni c'est presque le double.
Nukuvuga ko ariho abatari bashakana imyaka gutora bashoboye gutora reka n'abantu amatora ataco arabwiye ariko babonye ko ubu bikenewe
yego babonye ko bikenewe bana nuko nyine hari babonye ko ubu bikenewe kugira ngo barabikunde ba departage kugira ngo babatandukanye kuko iyi kampanye ni yateye barashimye ibintu byo kuregana ibintu byinshi cyane kuko ntibabonana barangana ibidasanzwe baragirizanye ibintu byinshi harimo rero umwe wese utegereza kumira abantu kugira ngo barahe ku ndoja gutora harimo rero muri aya matora mugabo hari ikintu kanini gitangaje kintangaje gusumba ni uko n'abatoye batoye kare bari benshi cyane ariko babura batora barira amatsi yose urumva n'abava hanze barabaye benshi ni ukuvuga ko bose babaye interese urabona kuza amerika ubuya barabaye interese ubwo ni uko batangiye kuvuga ngo hari n'uwo wabuze ariko ikintu rero kubwira biriko biratanga n'ikintu kiriko kirasokoroka mbona cyacyo n'icyabyononye ni uko dansesa babaye ubije iguhagarika guharura amatora y'ijoro atararangirwa he
icyo kibazo cy'amatora kaci harugwa y'amatora ryabaye rihagarikwa reka tukigaruka ku kanya ariko tubanze tubaze n'umushinganahe John Ndayizeye nawe nyine atubwire ukuntu abona ayo matora kandi igikorwa cyo guharura nk'uko muzi mu bisanzwe umunsi wa mbere w'amatora dorite kure uwatsinze amatora yahora amenyekana John ibintu bisanzwe byabatangaje muri aya matora yo mu kigihe n'ibiri
ekome mu bisanzwe ibintu bya bisa n'ibyadutangaje ejo niho twari twiteze yuko turara tumenye uwatsinze amatora ariko ntibyabaye ntibanabitangaje ariko kugeza kuri uno mwanya nk'abantu dutera duhanahana inkuru baravuga ati ni kubera iki kica cya corona cyatumye abantu benshi batora hakiri kare bakoresheje impapuro urabona ko twari dusanzwe tumenyereye dutora bigenda electronic bikagendaho naho amajwi akaca harugwa automatic ariko ubu siko bimeze ni ukuvuga benshi n'ubu baravuga ati yuko amajwi akirindiriwe kugira ashike aho bajejwe kuyaharurira rero urabona yuko ubu hariho ibintu bitangaje cyane rwose ikindi nacyo kandi urabona yuko nk'uno munsi turiko turabazanya twege nk'abafurika cyangwa abenegihugu ati bimeze gute baravuga ati kwege kweri turarindiriye nk'uko namwe murindiriye urumva twese turabazanya nta wuzi icabifatiriye nta wuzi biriko birabandanya hanyuma rero ibiriko biracanacana kubu undiko ndabona nuko Trump aravuga yuko natatsinda aca yitwarira demokrati yuko yibwe amajwi nacyo tugaca twibaza kinone ko twege dusanzwe tumenyereye afurika ariho honyine umuntu yitwara yibwa amajwi hano hoho aharugwa kica mbere
noneka John Ndayizeye mwebwe mwatoye ryari mu twibutse bwa mirambi
jewe natoye mu ntango y'indwi iheze hari ku wa mbere iyi ndwi iheze
ibintu birikoresha ku mwari mwibaje ko byashobora gushika
twebwe twari tuzi yuko ari ibintu nyine bya kijyambere nk'uko tumenyereye turi mu gihugu giteye imbere yuko ibintu bizoca biharugwa otomatike nk'uko nyine twari tubyiteze ariko siko turiko turabibona uko turiko turabibona harimwo ibintu biriko biratera amakenga kandi n'abanyagihugu benshi ubu ni ukubwira yuko ibyo bari biteze batakibyiteze kuko nihagira uwutsindwa hazobonekamo ibintu byivange ibya z'ibintu biza bicokoza umugambo nuriya urumva rero birimo amahenyu
yego namwe rero wose hakizimana namwe mwaratoye ubwa mbere na mbere mutubwire mwatoye ryari
aya twepfase toye imbere harezo imusha twaratoye twe twarungitse mwaskawini chaki likare kwa wana yuko tutoja kumurongo niki chiza chate ya
nane umebugi ayo matura mwe wana kuti huko tuwa ibuze munango itigiri eka hali itigiri wiko lashkizwa umebuga wa halimu ni inharazi talashkiza izo itigiri bika wabiva kumbu tuwa ibuze abantu watu yako lesheje post eka abantu watu ye imbele majubi yosa kawakiriko alharugwa uye umuwatiza batatarambe uneka kumusi ugira kabili kandi kushika unuhu vitarambe ni kana uzo tinda uwe mwazakile ute aho muri Chicago
ya jeni mazako vyo sarili nubisa angze ula ndikozi kubarakenda ingwewa mewae monango nukwela ko kwele kikiza hawa nduwenshi baro mtama batu ya kile kare ay matura yo nubu nara igira na yose ngo waya harure and hanigira kabili nukwela nabantu ibimenyesha makuru byinshi byarabizi yuko abademokrasi bazotora n'ibyo bari bategekanije amapfuru yose baho ukuje abantu rero mu mutwe wabo bari bazi yuko abademokrasi batsinda tangora ubu barabonye ko bitariko bigenda uko bagasha bituma abantu babagira ubwoba mugabo nibaza yuko auravya maeta asigaye kwa matora aba ariko barahiganwa bavye biharo birengeranye gose kuje abantu bashaka kugira ubwoba bugati none ga ubashamagira kuri asore ungawa tuwa vio yuko miraja nukuri ni wadako wa alwendo visa andwe niyo champu yobura kuwa sura mungu kwa vura na kiwazo azobazo sura mungu watore hama uchenda sinde ni wadako tango wa mtowa
Professor Deogasias nina hamira kubugani mubi ya vila kuri ikitu chwa gita ya makinani kiki
jela zikitu maniraza kuwa wa makinga nuko vosi wali kikanye yuko pashura kuhiga aba demokrasi aba republika baradikese kandi hari ikintu kimwe kituma umuntu agira n'amakenga ni uko amahitamwe amwe yatanguye guharura amavoti pa korespondanse bo muri Florida niyo bahereye ko hanyuma nsubira guharura yandi hakaba n'ahandi barindiriye kugezaho bavuye bavuga bati ahubwo turindire n'izindi zitaraza numba izikwata amategeko ariyo muri Amerika kugira ngo bavuge aho amabiriti aziza gushyikira kuko zashyitse zarasibye ntakwendaho ziriza zose zishobora kutaza zose so deside ndakamenya itariki yari
hariho
bituma mvuga ndi ntakamaro
mu maleta atandukanye yarashyizeho eka yarahabishyizehona yaratanze amakuru yerekeye ukuntu amabiriti ari gutora azoshyikira n'igihe azokwemerwa n'igihe atazokwemerwa
yose ikintu kigoye ngaho muri Amerika ni uko leta yose ifite amategeko yayo itarategetse ibadigifera kandi bashobora kufata ingingo zitandukanye aho rero n'ubusanga hariho akantu gahaze batoye kuko nta kintu bikaba bimaze kubaho ni rwa federali ibobwica babwiye abasigira ibyo byose akasirana siyene kuko kiriyembo cya nuko afite amatora haba kandi abantu bageze bakaba bakizigira inzego zigiza kuyakurikirana
ego
ingwa ni rero ihari babona ngubu ahandi hose hariho baramaze gutora ariko hariho ama cyitwa cy'imitare two states ni kuri indwi igisigaye baravuga ko Trump ari imbere muri zitanu zayo donda iyo rero imisiga ikihagarika ngo yitware akaba nayo na Pennsylvania yari hamwe yari ante mugabo baragihagaze guharura nijoro naho nyine muri Michigan hanyuma aravuga no muri Wisconsin kwinahandi tuzure kibuke ikintu kibaza kiri emvotawe ni uko akora kugira ngo abasitwa ya amerika bagire confiance dans le vote izakanwe no kwandika ko hariho ikindi kintu bita ngo score card gira gihundura redone ziri mu magizero algoritme guhindura redone ziri mu makompyuta ibyo byose urabona ko bitwaye bakwita gusubira kuri kinda mugira barahabe ukuntu bimeze no gusubiramo gutora barabisubiramo ndaguhereze rero akantu gatoni urabona baravuga neza ko Trump yamaze kuganya na Texas na Florida na Ohio donc aho hariho deja des victoires zinyuma mugabo ibizamana nduze nuze ngo afite Arizona gusa ngamaze kumenya ko atsinze izo nzira ziramenyekana tama mbishigante mbisilvanie zikonsine Tadereru niko uru urawanda chamba kwa na hui para muka mwa kati mkora chamba na kwa kutanda mwenye na kati ya kibila narizi ala chamba kwa 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 hizi ayiki chindi mundi yo buka nuko kame na harimo ingolani kwa na ilero Amerika iti ingolani hila ni chela ni amajmi ni hali wa amajmi chela ni alo kwa hizi kwa hizi kwa hizi kwa hizi kwa hizi kwa hizi ila duha na kwa hizi 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 kwa
I'm going to go to the house.
Oya na makenga na make ya hobo kuko ino muri Amerika ama itali yo atunga matora yo muri yo itali mimu yose ama teke kuwa fisara tomo ye gose yo agizu ufisi chivazo mubare kubarito za araheza akaraba ahariyo prosanaje wa gira hamu wa chivazo ya mungu tora ni umu yo wone wipata shimie waraheza wa utunga wakaba tunga neza wa sula mwa katora na angora ni umu wa kenshi witeri ngwa ni yo hagi mungu pori batangwe kubishi umu katero kwama cyane kurusha yundi mugabo naho nyene igihe arateza gakurikiza amategeko uko nicyo kimaze gusoma amategeko ngaha
muri kumuvuga rero kukwira leta z'umwe z'Amerika zisa amategeko atomoye ibintu abantu bafite ko amakenga bisa n'ibidashobora kubaho icyo kwiba amajwi no kubindi
ego cyane gose ibyo ntibishobora kuba ngaha andusaba amategeko nicyo abantu urabye nk'abantu bari kubona kwitira amategeko imigambwe yose niyo bihari kandi ko nzuri hari ni kubera nko kwa Trump aterwa mu cyane akabare abanyawanyu rero ngo aterwa mugabo abatekinisi abantu bakora akazi ko guharura amatora abatoye babandanya bakora ahageze ingorane bashyize bashyize imbere yiwe yabashinga nawe bakabiraba ko ari uko bimeze hama ubutsinzi agatsinda ni uko bizogenda haba iza Michigan canke Wisconsin n'ahandi hose tuzoshinda tubitora hawe biracyari ingorane gatoyi kubera uraba amajwi yegeranye cyane kandi nka Trump asanga aterwa mu cyane rwose mugabo fendese kuzosanga ari ibihara aribyo bikora tuzokora vyo nta ngorane ibonamwo haba ejo canke hirya y'ejo tuzomenya uwatsinze niwo wadaza mu mace bagahezo ayitware hama baharure neza izo ndabiko bizogenda neza
John and they say ibiharuro biri kugushwa byanyuma bitaratangazwa eka imanza turi ko twumva zishobora gushingwa eka impari kugira ngo ibiharuro bishobore gusubirwamo ibyo bintu byoba gutaya amakenga
eko birane amakenga cyane gose impamvu bintera amakenga urabona ngubu ejo ndaba makuru kuri televiziyo ya CNN bari kubarerekana yuko muri New York, Washington kandi ntara zegeranya aho hantu yuko bariko baratsibira mu maduka ari karashikwa ko nyimbaho n'ama banki amwamwe asa na yuka we ico ni kimenyetso yuko muri aya matora hagati y'izi y'aya mashaka abiri ahanganye yuko uzotsinda cyangwa uzotsindwa hazovamo imvururu icyo ni ikintu cya mbere kintera amakenga ikigira kabiri biriko biragorana yuko tumenya amajwi cyangwa abanyagihugu bamenya amajwi ikindi nacyo kandi murabona yuko hariho urundi rugero rw'aba African b'abanyagihugu ba kera cyo baje nk'inyakano urabona yuko muri iyo minsi heze hariho imvururu zabo kandi ubu babihanganye igishika kugira ngo bamenye uwutsotsinda ni inde uzotsindwa ni inde kandi aho hari hamakenga akomeye kuburyo impera n'imperuka yabyo ashobora kupfa mu bugwaneza canke akavamwo ububi no kuvuga rero kome nkuko mugenzanje waho muri Chicago yabivuze amategeko arakora icyo tugishimira Imana ko akora kandi yubahirizwa ariko n'ahari uko urabona yuko impande zose uko ari zibiri ubu nka tuvuge nda guhakarorera aho mbaye tendeke gutanga akaruhuko kandi ejo nashobora kugenda ahantu kuri moro yo muri indi moro hano muri Iowa amabarabara yari yugaritswe n'abashigikiye Donald Trump nta muntu yashobora kurengana ko nakarorera kantera makenga ngaya matora
emotion ahehe deo gracias nahamira mwavuze ikibazo cha cy'igikorwa cyo guharura amajwi cyahagaritswe na Pennsylvania ibyo muri ha isiguro nk'ikwani
je mu dukuri hariho kundo ibintu bishobora gutuma umunagarika amatora ugiye ni kubera abantu barushe batashobora kubandanya ugiye ni kubera ibyo bakoresha mu guharura atabihari bivuze bagira bati hari ikintu kivuze tukirinde kizozeje kuko amabilete ahari ntacyo buza kuyaharura n'abandi bahora bahorotswa amasaha arenga cyane mugabo ikibabaje ni uko bavuga ati nimugiye ngibyo nsoma murabona ndino mugabo ndarumva inkuru nyinshi cyane kandi ziba ariyo ni uko abantu bose bahagaritse ni uko hari umwe yari imbere mugabo akaba hatwarwa n'uwo batatangiye ubwami batatangiye ukote politiki kumva sitamba porobleme nous là je crois que tu te dédiger une sensibilité alors pourquoi est-ce que je vais vous amener ma caméra tu dois avoir abba avant de partir tu dois avoir abba très ou pas là évidemment on est à décider allez à matin nous avons à matin tout le monde dit bah matin il connaît il est bon pourquoi bah mais je vous garde au point fondamental il y a tout le temps il va se dérouler nous connaissons nous avons abba les délais ils ont rassemblé un collège d'avocats nous avec la démocratie de la population de 605 avocats, mais il y a une valide de l'île, il y a une valide de l'île. Mais il y a une valide avant de l'avocat compte. Donc l'avocat aussi va chez des hommes. Donc on va dire que c'est un peu de l'avocat, on va dire que c'est un peu de l'avocat. Donc, il y a des gens qui ont été annoncés bien avant. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été annoncés bien avant. Il y a des gens qui ont été annoncés bien avant. Atamburu bize n'ungo zonone bana ngo imwana bashavuze ati baramaze gushyira ku mbaho ku majirisha la dino hara bagira haje n'ubagara rukomeye ya kandi n'icyo ngira
hakizimana mushere hade wa Douglas Nkinami yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'igikorwa cyo guharura amatora cyahagaritswe mu maleta amwe amwe mu kubwanyu umutegetsi twari ntara ari mugambo utandukanye n'uwo ari mu wundi mugambo arashaka guhagarika icyo gikorwa ibyo arije kure none tegeko cyane n'ibintu bidashoboka na gato cyane nka sekretari d'etat muri iyo ntara ari mugambwe arashaka gufata ingingo ngo ni uko izo ngingo zohereza umugambwe w'iwe
oya agenda bikunda ndwi nta itanimwe ngaho ishobora kugira ibintu nk'ibyo ibyo bagize guhagarika kubera nyine byerekeye abakozi bafite uko bangana mugo ni guhagarika gusa nk'uko bahagaritse saa sita y'ijoro hama bagashaka byarabaye kugira abakozi baruhuke badafite abakozi benshi badafite uburyo bwinshi kugira bahagarika gatoyi barageze muri aho bari kubaratora aho bari kubarateranya amajwi hama uno munsi mu gatondo sizo ry'imate baca turababandanya ibyo ni ibintu bisanzwe mugabo urumva nk'abantu bashaka bahita rumengo bahagaritse none basura gucogwa oya umuntu wese yatoye ijwi ryiwe rizoharugwa rizofata igihe mugabo bazukurikiza amategeko ijwi ryose riharugwe nk'uko ryategerezwa ntibahagaritse mwaza ko yabaye kumva ibyo kubera bumvise umengo Oh, what was the secretary? And it was a Yuko moment, Mama Sada, Kuta, Changi, Momesa, but the head of Harura. No need to know that I should miss your Christian flag with the name of that. Amajwi y'abademokrata arikwaraza ahagarike kuza mugabo mu mategeko ya Amerika cyangwa ntahita nimwe irekura y'umuntu ahagarika kuharura amajwi ibyo ntibizoba
kandi abategetsi bo mu ntara zitandukanye mu mareta zitandukanye bamaze gutangaza ko amajwi yose yarungitswe azoharurwa kiretse aho nka za sentare zatanze amategeko ikiringo cya nyuma kugira ngo ayo majwi yarungitswe mu maposte abe yashitse tugarutse namwe kuri mwebwe John Ndayizeye hari amakenga mufite ku bintu bishobora kuba byarashitse hirya n'ino ugasanga igikorwa cyo harura amatora kirahagaritswe mu kanya gatoya cyangwa kikazobandanywa buke
hano muri ayo wa uko nkurikirana amakuru umunsi ku munsi nabyo ndumva naho ndabibona ana onda byumva n'umuntu abimbyira ariko nkuko mugenzanje aho muri Chicago abivuze ndumva yuko iryo tegeko ritariho kandi ritokurikizwa kome ndabyemera yuko intara uko zingana hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari intara usanga zifite amategeko atandukanye kandi afata indingo zitandukanye ariko sinitera yuko ayo mategeko yoba afatikwa ko kugira ngo habe abakozi baba bashinzwe guharura amajwi ngo bahagarikwe cyangwa ngo bahagarike akazi icyo cyose nobyemera nta n'icyo noba narumvise noba mbeshe
Professor Ugasetse Nkinahamira mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'abashingwa manza benshi b'umurengera ku mpande zose bishobora no kugira ingaruka ku biharuro bya nyuma by'ayo matora ku bwanyu ibyavuye mu matora bizamenyekana vuba umuntu yihweje izo manza zose ziriko zirashingwa
iyo mu bisanzwe ibyavuye mu matora byabyarabanditse kuva ku munsi mu gitondo cyane ku rutare w'iki byose yaba bashyize amategeko bakoresha aramwe hanyuma bagaharura amajwi yose yashyize bakayasaza bakayareka kuko umunsi w'itora niyo tubana bantu ibintu bijya pre bikaza mu lakate rusange akamara ko kubirindira nuko bashyiraho itegeko bakareka kubirindira kuko abatoye parakoresiponensi baba birungitse kare and now sinunda uza ngo indefinima uza ngo arindire indefinima ndi fometerano niba rero yuko nuko cyambe kwitwara uyu munsi bonye n'ubwabo bari bavuze yuko azoburanya la Cour Supreme yaza kuvuga yuko azoha donc azoza kwitwara akabijyana muri Cour Supreme acyavuga yuko rizavuka abandi bazoze icyo nibaza rero hagiye mu iby'abavoka uraza ingene ibintu bimeze urubanza rushinzwe rumvirizwa hanyuma rugatsinda urabona hariho imanza zishobora kubanza on niveau de l'etat kandi akazoza urubanza rwa nyuma rushyika on niveau de la Cour Supreme urabyumva bose n'abavoka baza kumviriza hanyuma bagatanga ibyiringiro byabo bagatanga ibirego kandi bagatanga ibireguro urumva n'ibintu bishobora gufata umwanya nibaza ko ayo matora yimwe abavoka ndashobora ndashobora kuvuga amatora muri ibintu bitanye n'ibintu byiza birashobora gutera kubera ibyo bintu byose biba byose byiza kuba ndetse nibaza rero mugabo yuko ugasanze se konseye se prebire naho bangana arakwiye kuza hamwe kugira ngo ndapfa kuza hamwe umuntu wese arakwiye kubona ko rero intege zo ramere intege zitazi ari iya mbere hanyuma umuntu wese akarara iby'ukuri kuko muri leta zose umuntu wese arazi kurangwa ahagaze arabona abanyegende batoye tuzi ko bavuga ko bashyira muri ubu masi n'amayepolisi y'ubuhinde n'ibindi mugabo nta muntu n'umwe atazi ko ahantu yatsinze atabwiza ko atsinze noneho la grande vérité ni la grande première nuvuga ko akwiye gushimira nuko abanyamerika bagiye gutora ku bwinshi ku buryo ari byo bituma ruzuru y'abahora bagenda kandi rero le bitita zobari zikirikana ubwishwa bizamere
niko mushya ntare wonsa akizimana kubwanyu izavuye matora zomenyekana buba umuntu yihweje izomanda zose eka n'amakuru ariko yatangaza eka n'ibiharuro bitashikizwa gushiko
ya urabye ibiharuro biri ko biraza bigenda cyane urabye hariho ibisigaye bikuru Wisconsin na Michigan zozo zomenyekana kuba cyane izo zimaze kumenyekana hama Nevada niyo ikajamo izo zitatu zirashobora gusha zituma niba aja nko kuri Biden wa automatic madocha ronka desa I am a man hama utsinda tsinde naho bijumene kana hezuru sharume ntacu nibaza yuko amerika gumeba ikora inzego zimaze ikora tuzimenyaho tumenyeho mugabo ndaza ko abantu bashaka kwamenya uno munsi cyane jo ahise ariko nibaza yuko no kwandu bitonda kumenya yuko abari ko barakora amateka ariko yakurikiza hanyuma tuzaza tumenya watsi yuko no kwatsi bamwerekana ko yatsinze bice mu mategeko atakuba kubiye
John ndayizeye kubwanyu ibizova muri aya matora bishobora kumenyekana mu minsi ya vuba uyu munsi ku mugoroba ejo hirya y'ejo muri iyi minsi ya vuba
jewe kubwanje uko ndabibona novuga ngo nuno munsi cyangwa ngo n'ejo kuko niba hanze ry'amakuru baravuze yuko bishobora gufata indwi imwe indwi zibiri iminsi itandukanye nk'uko babivuga urumva sinobyemeza yuko bishobora kuboneka uno munsi gusa jewe nizera yuko abanyagihugu nk'aba twege turindiranye igishika utsinda ko ariho kuko urazi utsinze niwe tukurikira niwe dutwara nitwomuhakana ariko umwanya turiko turabona biriko biratwara ni rya mbere mu mateka yanje kuva ninje mu iki gihugu ndamaze imyaka myinshi irenga 25 ni rya mbere mbonye mwirikirana amateka y'amatora bibaye nk'uku ni ibintu biriko bikurikiranwa n'abantu benshi nabo nyene bariko bariyumvira ikibazo boronkera inyishu nk'uko natwe turiko turabatwa na wewe umumenyeshamakuru
Professor Deogracias Inhamida hari ijambo mwashikirije rikomeye cyane rwose rivuga ko guhakana amatora atari canke impari ziza canke abatekisi bagiranya ibintu byinshi mu gihe cyo kwiyamamaza ari ibintu bitari bisanzwe muri politiki yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubwanyu ibyo bishyize izihe ngaruka
ingaruka cyane kuko urazi ibyo bagiranya ni ibintu bikomeye cyane ibintu bikomeye cyane rwose kimwe ibyo biramaze kubona mu majurnal zimanitse bandika bavuga urabona nka sanzo mwagize ko ngo atatanze amakuri yuko ngo yoba yaragize bijya bindi by'ibisandari cyangwa se imanza zikubera hanyuma bakavuga n'ibindi bamenye umutsinzi yoroshye buri muntu mu gutuza ndangatwara ya Amerika aya muryango undi nawe baramwangiriza cyane cyane ibintu byerekeye abashinwa c'est que la collision entre le Parti démocrate et le PCC, c'est un absolument parti chinois. Nous devons commencer à dire que les sociétés comme les Souras et les Mourines et Kenya. Alors, nous devons commencer à dire que les parents sont des syndicats, c'est-à-dire les sommes, quand ils ont été sur la cour de la Kanyonga. Hanyuma basabwe yuko ibyo birimo n'ibintu byatera ingwano ibihugu bimwe bimwe kugira ngo basore ku mukundu bagura abana donc amwe izo dosiye ugrande dosiye kora pedofili ikomeye cyane iri demokratikema abantu bose bo nivo mondiale irimo leditoire de pinere iotour de ville zinjamara byose sinzi ko babyandikiye iwanyu mugabo ino hariho abantu batandukanye namwe tukabisoma alors urumva nk'amakosa nagirizanya harimo nefuga urubanza rw'umugongo sitande de mage yuko abakuru bitoza gutwara amerika kashira kwenye kundi ni kwa njia ya nyasi ni nini? Epi yangu ya sababu kama mmeze preuve, sababu on a publié même ce qu'il y a plus de 180 000 assises ils déjà acheminés sur les chemins de deux coups de langue ça va être les enquêtes ça va être les pièces qui définissent les pièces de manifestation financière les pièces de vie les gens sont de langue que quand il y a hari ça va être quoi juste même des preuves mais j'ai l'air du cas d'hiver et du monde de toute façon non c'est que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai non je trouve que c'est casa carbone acho que tudo mudou pela margarida eu tenho apenas um cliente por isso cuco isso ali hari quando vou embora nem eu vou ter que tirar as duas vezes do dia a pessoa que está com a cabeça de design de dele de presidente de dele então e diga mais aí a gente vai para o brasil e eu estou muito desiguale a cidade do gato de boa lá o meia vou desiguale é porque nem eu venho conseguir hoje em dia. Il faut absolument que je vienne. Ou bien, par ici, là, on a fait un peu ça. Bagahanouma, comme la Goye, quand il s'agit du Parti communiste chinois, la partie de la Goye, Gouchi, la militante. Il y a quelqu'un à Corée, il y a là, vous avez dit, il y a un peu de la Goye, il y a un peu de la Goye, il y a un peu de la Goye,
murakoze Leonce Hakizimana icuka kiri cyaranze ibihe byo kwimamaza nkuko umushyanahe ndibashya singamira abivuze mu kibuga ko iki cyacuka cyashaka kugira ingaruka mikuri demokrasi muri Amerika
ya si bizu y'abantu bameze nk'abashaka gusubiranamo abashyirake amatora mugabo urabye ra politika Amerika nuko yamimeze ndibuka mu bihumbi bibiri nawe nyine byamugendeye gutyo ntibyari bisa neza na gatoyi urabona yuko abantu vrema bashatse gucanamo bose mugabo uko iminsi hera tumaze gutora uba perezida uko iminsi hera niko duheza tukasubira tukabona yuko ubuzima bubandanya mugabo sinavuga ko ari byiza biriko tubiraho ubu ariko nibazaga igikuru nuko mu nyuma abantu bamaze gushobora kubandanya ubuzima bwabo watwaye nawe nyine agatangura kwerekana yuko ari atwara abanyamerika bose adatwara bamushigikiye gusa ubuzima baraza kubandanya na cyane cyane byose mu gihe umuntu abazi yuko yabo watsinze yabo watsinzwe akamenya yuko amategeko ahari bwirakurikizwe njye nyine adakoresha icyo gikuru hamwisigaye si byiza mu nyirwaye inshuti kubona abantu bamwe batangura kuvuga yuko bamwe bibye abandi bibye si byiza mugabo sinaba adakuyoba ikintu kivuga yuko Amerika ubuzima bushaho mbera nk'uhagaze oya n'ibintu biba muri politiki amerikane mu kahise byarabaye birabaye kandi bizobandanya bibane ngira niyo demokarasi yo muri Amerika itandukanye n'ibindi bihugu uko ahandi usanga umengo umwe amaze kuvuga ko atsinze rimwe rimwe hajamo ingufu ubona nta na kimwe avuga rimwe umuntu aravuga ibyo ashaka byose akanatukana mugabo mu nyuma byose byaheze araheza agakurikiza amategeko ahamara kuriza n'abatsinze
John Ndayizeye icuka kibi eka impari zihari mu gihe zereka ayo matora mwebwe muzivuga ko iki ingaruka zazo zabarize
ingaruka zabyo ziribonekeza nta wurinda kubirondeze kure kuko nk'ubu turiko turasubiza amaso inyuma President Donald Trump na Joe Biden bahanganye baragiritsanye ikintu gikomeye cyane rwose nk'ubu nk'akarorero Joe Biden yagirije perezida yuko atashize ububasha bwo gukingira
abanyagihugu kuri coronavirus yirikiratikize nganda hano muri iki gihugu ico ni kintu gihambaye cyane ikigira kabiri kandi gishobora kuzana icuka kibi nuko president Donald Trump kandi nawe nyene mu bisanzwe jewe novuga yuko ukinzi murantunga sindi umu protike sindi nuri muri protike nta naho duhuriye ko jende umusibira asanzwe umunyagihugu asanzwe ntora mu bandi nta nyungu nimwe mfise yo gutorera hejuru mu byubahiro bikomeye jewe ndimo ariko nkuko niko ndabivuga ubu aho icuka kibi gishobora guturuka kandi ari naho hari bibazo na Amerika ikeneye kwiyumvira ngiki nuko muri kahise kumu perezida wacu yariko arashikiriza ingingo ni nacyo Joe Biden ariko ndikomvuga ibyo mbona mu makuru sijewe ndiwo ndabivuga urabona yuko yari karapuka bibonekana yu amwagiriza yuko atiyumvira imbere y'ugusohora ijambo nyamukuru ryicashatse kuvuga no kuvuga vugiraho ico ni kintu ca mbere gishobora kuzana icuka kibi ikigira kabiri nuko muri Amerika tutunzwe n'abantu bava hanze muri kahise abantu numvise harimo profeseri ndibaza yoba yabize historia yo hanze arazi kahise k'iki gihugu gitunzwe n'imvamahanga mugabo Joe Biden avuga yuko Trump President Trump atitaho abibukira icyo ni kintu kigira kabiri gishobora kuzana icuka kibi ari nacyo gituma nuno munsi bipfanye n'ibiheruka kuba kandi kiri hagufi turabira hagufi murabona yuko abirabure tuvuge nk'uriya yiciwe muri Minnesota bityo bintu byarashwashwabuye abanyamerika cyane rwose icyo nacyo nyine kiri mu kindi kigira gatatu gishobora kuzana imvururu y'igihugu ibyo byose ni ibintu bishobora kupfamo imbarutso yo kuzana ibintu by'imvururu muri iki gihugu muri aya matora
yego me professeur Harald Garcia Seminamira hari mwashikirije mumvuga cyane cyane ibiri kubira abangaha muri Amerika nkuko twabivuze n'amatora n'ubwa mbere habaye amatora ameze gutya usanga nkuko mwabivuze igihe cyo kwiyamamaza kirangwa n'amajambo akarishe abanyapolitiki bariko barahiganwa bagiranya eka uruhagara ruhagaze ku njyana z'amoko n'icyo kiza cya corona ariko muri iki gihe kandi ubirabira hanze ibyo ni ibintu imari mu matora n'ibintu bitari bimenyerewe muri Amerika ishusho biha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni hirihe buki
reka ni kuri tuvuge ibintu kubiri abandi baba barakitinye nenda kurwana Trump yarwaye n'abamatize ngo ni amajire pandemi tuzi ko yakisabye ko ni pandemi tuzi ko ni pandemi pakomita donko la pandemi yarwaye acha agenda muri hospital ministeri yamaze katuje akagaragaza buga questions ko hari umuti ushobora kuvura kana bivuga ase gupatsi gahe ase patsi dimo principal muri kampanye ye kumuti uhari bon ibyo iranuka ko izavuye Wuhan mu Bushinwa muri propriete de laboratoire na le propriete de brevet na bandi bizo se murabi zimara kuri kugara kandi isuragi izo mugiye kuvuga ndani nuko icuka kibi teba na bifite kuri kumwe wese adefanda ikintu detekereje ifite deze entere biba mushyigikiye ari mugasanga bamwe baracana iruhande kuri kuki iruhande kuri bibere babaza n'abantu bashobora kwinjira kimbo mu mbyeyi afite nyinshi nona iya kezo kibitse dufite basikire bitandani bitandani zihari ubuvuzi nkunda yashobora kuvuga ati iki kintu uyu muntu ndamutora kubera selma ari umudemokrati bakavuga ati umudemokrati nawe umutora ari makosa yakoze amakosa yanaye nayo bakamuca hirya ntibyashobora kugira ekute iyo akenshi ni histoire de grand patron ministere yamaze pasi meni ukuntu New York yasoje kubide ekimere ari interiyeri za New York amuhita mu pizza gate ni sipasitini za bisa za bisa 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 ni sipasitini za b donc au niveau de New York. Tout ça, ce sont des trucs, vous direz déjà, en fait, dans la presse internationale, dans les bougas du Président Amazonéla. Israël, bien sûr, New York, les choses avaient, quand ils disaient quoi, là, il y avait des choses. Et tout ça, mis à part. Maintenant, on dit, qu'est-ce qui a poussé les deux à rassembler des centaines d'avocats, comme on l'a dit, comme des femmes. Ce qui a fait une peur quelque part. Pour tous les deux, on a jamais vu ça au monde.
Muri leta zo muri Amerika ariko haraboneka ibibazo nka bimwe twa tuzi mu bihugu kiri mu nzira y'amajyambere aho twovuga intare zijyanye n'amatora eka abategetsi bashamiranira cyane rwose ku bwanyu ingaruka z'ibyo bintu ni izihe ibyo bintu byoterwa umuti gute
byasinibazona gutyo uranze imyaka igikingana cyose giheze n'igiturimo Amerika kuva aho yamye babamye bashwana mu byereke bageze amatora ni ibintu byameze baho nta kintu gishasha kihari igishasha kihari urabye kumbe ubwa mbere ni uko dufite tekinoloji dufasha yuko tubishyira ahabona icya kabiri ni uko urabye turimwo bya murongo bituno munsi ni uko ubona ko Trump aheza akabiduza hejuru kurusha naye ahantu iyo turabiye imyaka izo yo twabaye amatora amye injuru zamye ziba na cyane cyane iyo hageze amatora yegeranye cyane hamubona yuko ubutsinda n'ubutsindwa begeranye rwose ubona ko ngira amajwi batandukanye aza kuba make cyane byaraba kandi bizobandanya biba mugabo ishyiza cyabyo ni icya mbere cyerekana yuko demokarasi iriko irakora niko ndabibona icya kabiri niyo n'igihe byaba haheze uwutsinzwe amaze kwemera ko yatsinzwe uwutsinze aca yishyira abantu hamwe akabereka abantu batwara bose hama demokarasi ikabandaza nibaza ko nuba ariko bizoneza bikamera Trump niyatsinda azaguma gutwara uko yatwara atwarira hejuru akora ibyo yakora uko yabikora ntakiro zahindura na kimwe Biden atsinze nibaza ko azogerageza mu majambo kumena nk'uwamba abantu bamwe bari basanzwe bashagumuka akagerageza yuko abeza ko batwara bose mugabo urabye overall ingene bizose ibintu byose arabigenda sinibaza yuko Amerika izohinduka ikabura demokarasi yari ifite n'abantu babifise nibaza ko barabivuga mugabo rimwe biterwa n'uko umuntu ibyo turi kubwira abantu bose barafite ubwoba barashambuye babona Amerika ni Bugesera oya soko bimeze kandi icyo biva ko nuko hari inzego zitomoye zifite amategeko inzego imwe imwe iramenyesha ikora ingene zifite amategeko umupolitisi yazise agaterwamo yaterwamo mu nyuma akamenya yuko aheza agataha akaza mu cyumba ciwe agakuriza amategeko nk'uko nk'abandi bose
abantu
Déjà, peut-être, la transparence. arrow to the deal. So who can only put hand of them by them? Amakosa. You are the only who would come in for Chile Kanako, who was in the Makosa, and is just anyone. Takamuchi Ruan. It's a son, supposed to be a half of that Nakakozi. Makamaki is the president, not a president, city at the president from Kuano Palimit, as if she was Tab, Hainalandu. I've seen the kind of thing what actually should have come in, or the human number of the thing in the middle, what was the
name? It's a good exam, but okay, the John and Lazy, Chana Chana Kuzaki, in who we could actually come, which we have got cooked, and we know Yetamatora, where you go in Kimuzi, Yamazambe, Akara Majambo, Akarishi, Akavari, Yamazambe, Utwara, you quit watching Wakana, we call about Matora, John, Ingakazavin, Honi, Ukanaga.
Sewe Nukuri, Nabukati, Nibihuku, Somali Africa, Sarifene, Kufatira, Karolero, Kriti Huku, Kuko. Mwirikiranye ingene byatangwe mu miyamamazo ya hagati ya Donald Trump na George Biden ni bintu ubu turiko turavugana aba hariko amabombe amasoro abanyagihugu bariko barahunga bariko baragirane bivanye ni imvugo bakoresheje mu guhangana nabo ariko ngaha murabona yuko hari amahoro haratekanye nukubwira yuko ndibaza kwa ta state nimwe ndumva nawe mumenyesha makuru uri Washington ndaze ko ngira ngo atahantu uba urumva yuko hari aho bariko barashira nako insoro zipuka n'ahantu hatekanye akanakarorero wege aba Afrika twari dukwiye gukurikiza kuko katwigisha byinshi twadukwiye kumenya yuko abanyagihugu aribo bafise ifora yo gutwara igihugu atari uwiyamamaza ngo atware igihugu kuko n'uwiyamamaza ngo atware igihugu yiyamamaza kugira ngo aronke intebe yo kuba umukuru w'igihugu ababihawe n'umunyagihugu rero je icyo ndiko ndiga uno munsi ni ibintu bikomeye kandi bimba n'ingufu zo gukurikirana ibintu bya politike kandi bimba n'ingufu zo gukurikirana abantu baza bavuga ati twege turiko turiyamamaza muga bata bintu bazana wumva umuntu abyigiraho nyine
ero
je kuri ibi icyo novuga ko kuri ibi byose je novuga ati reka turindire abanyagihugu nibo bafise uburenganzira bwo kuvuga ati twe twatoye uyu uzotorwa nawe niwe tuzotwarwa nawe je nta kindi norenza ko kandi nicyo murakoze
kazambo kanyu makuru mwumwe kuri aya matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho tutarabona uwatsinze amatora iminsi ibiri igiye kurengana Professor Deogratias Ntihamina
yego murakoze jewe vrema nibaza ko kazambo kanyuma novuga nzana asumira bavuga yuko umuperezida wese yatowe na Iowa ariwe yatsinze mukandida wese yatowe na Iowa ariwe yatsinze the prime minister Susan Cass Susan Cass is just after the murder of Kennedy urazi ko cette histoire de Kennedy isanzwe ihari baravuga na Leo Sophie Smith Mustariwa bagiye kumuhamba basoko yapfuye atatu ibyo byose ni nuko bivugwa bwabo ntaraboneka ngo yigekane ngo avuge ibindi ahita kwari batwara Kianon Kianon zamaze kwiyumva ku Kianon irimo ibintu ego hanyuma rero ikintu navuga ni uko ubundi la conclusion de cette bataille électorale ikwiye kuba pizibule iba pizibule mu pays iba pizibule kuko bose bakumva ko umuriho yakoze amakosa ashobora kwishyura ibyo yakoze donc la justice ikabaho au niveau des États-Unis kuko sinon ça serait un très mauvais état un pire exemple le mal au monde ariko twagize ko ari tugize gukura ibyigwa ibyo byose rero bihari peut-être que on aura l'occasion de dire à notre bouge tugira muri congrès n'imyaza ko umuntu azotorwa na Iowa ashobora kuba ariwe azotsinda amatora or il est clair que Iowa Trump la bizarre en bosse. Donc c'est peut-être voilà ma conclusion.
Et comme monsieur Léonce Kizimana, Kachambo Kanywa, mon Kanyagato.
Yeah, no, Bugawa, it's not a very good one for the democracy, you may have made a challenge for a Nedra Nivisanpe, you call Yavan, right for a Swan, Matalavan, what's in the Nedra, the Lanta Yukova, like a rather nzondi ya tsinkwe mugabo munyu maze se byaheze amateke ya America zokurikizwa batore neza amajuye satogwe hanyuma watsinze ndazi uko azokamera ko ya tsinzwe watsinzwe nayo nyine neza ya tsinzwe ndibanza yuko atangora ni vrema mu minsi ntabwo trendi ko tumenye watsinzwe wari kandi ko ndazi ko zoyimenya mu minsi za
John Lazy Kazamakanyu
Jewe no notekerera akakano ke kuba kurikirana ya matora na matora komeye kandi ndiko ndakurikirana no munsi na yagereranije namwe yo kuri Obama yari kari ya mamaza no vuga ati muri muncama kashushe nkayo kuko nabantu benshi bayahanze amaso rero no bunira kagohe kubanyagihugu bari muri Afrika bari kwarayarorera n'abari ngaha b'abarundi abafrika bose barindire ikipa mu matora mugabo nibakurikirane ibihuha bisigaye twigireho kandi no gukurikirana ingene natwe muri Afrika amatora yo kurikiranwa canke yateguwe nkuko ngaha ariko arategura iki icanyuma kiyapfundikira nuko ngaha iyaba atarantu ari amategeko ubu abari ngwano ibiri kiraba n'imbere y'amatora hagati ikavangatirana ukasanga ni ngorane zahabaye murakoze
John Ndayizeye murakoze cyane rwose ku kanyamatora bwanjye ni radio y'Ijwi ry'Amerika
mwese bye bye
Tabasimye namwe je bwa sasa ntahamira.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Tubaradikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio communautaire de la voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio communautaire de la vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. Nao kwa dukuri kila mwini mmajefa ya Uganda, mga kumviga nirobja atru kuri radio Ijwi Riyobora, Voice of Muhabura, kumurongo wa FM 88.8 n'ibice 9. Ni radio Ijwi Ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Peace out, brother.